Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa kane n'igenekerezo rya gatandatu mu nyonyo z'umwaka 2025 nshuti namwe bagenzi mwashimiye kurikira radio Nzamba gato yakawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye iri rya sango ry'amakuru mu Kirundi nayo akaba agizwe n'izingi nkuru nkuru zikurikira. Umuryango wa Dieudonné Niyukuri batazira kabine aciye iminsi 77 anyurujwe n'iperereza ry'u Burundi amakenga ni yose mu muryango bagasaba ko bomenyeshwa aho babo bafungiwe maze agashengezwa imbere y'ubutungane kugira bamenye icyo ariko arazira. Abanyagihugu mu gisagara cya Bujumbura baridoga cyane kubera ikena ry'igitoro kandi umukuru w'igihugu yavuze ko cyuzuye ubu ngo bagenda n'amaguru kubera kubura ingene biguruza basaba ababijejwe gutorera umuti icyo kibazo. Igikorwa cyo gushaka gutahukana impunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya Ndusa mu Tanzania kirabandanya. Kuri uno wa gatatu harabaye inama yahuje urongoye ikambi ya Ndusa urongo ishyirahamwe HCR n'abaserukira impunzi bababwiye ko bo kwitegura kongeye gutahukanwa ku bwinshi. Izo mpunzi ziva ko ari akarenganyo igihugu cya Tanzania cyo gukonyanga amategeko mpuzamakungu cyateye ko igikumu akingira impunzi. Aya n'ayandi mu kanya usanga ikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kwaramutsa ano makuru tuyahere mu gisata cy'ubutungane. Umuryango wa Dieudonné Niyukuri batazira kabine urasaba ko bamenyeshwa iyo babo wafungiwe mu gihe uno munsi iminsi 77 irumanye batazi amakuru yiwe basaba ko bamenyeshwa ahari aricyo akurikiranwa ko agashengezwa imbere y'ubutungane. Inkuru ya Pacifique Nkeshimana.
Nkuko bivugwa nabo mu muryango wa Niyukuri Dieudonné azwi ku izina rya Rabine w'iminsi ibaye hafi 70 bataza amakuru y'iwabo bakaba kugeza ubu bafise ubwoba n'amakenga kuko kugeza ubu atarashikanwa imbere y'ubutungane kugira ngo nimba hari ico yagirizwa agihanirwe ku mugaragaro.
Uno munsi iminsi 70 irakwiye nta muntu azi rya Rabine ko ntubimeze kuva bafatwa byose dusemerera imiryango twaribye uburyo burenze ariko ntacyo kigeze kivamo none nisa hano no muzi nahise kubasaba kabisa mutera kamo mumbarize leta y'u Burundi ahantu afungiwe Rabine hano mumbaze n'impamvu atashikana imbere y'ubutungane nimba agirwa n'icyaha agihanirwe n'amategeko hanyuma kandi umunyororo ubuzima bwe ntibabuheze imiryango yamushakako ikamuremesha cyangwa ikamuraba munsi na turinye kuko uyu muntu naho yokosha gito gitabye iwabo wawe ntumuheba ariko none yashize ingani wacu kabisa azimangane Burundi kandi tuzize ko afashwe n'Uburundi agafatirwa mu iperereza aho yafatiwe hose twaratangiriye inyeto
kugeza ubu umuryango ukaba utabona naho wabariza irengero ry'iwabo bakamenyesha ko ubutungane bw'u Burundi bureka umuntu akamara igihe nk'ico atazwa ahari bukigumira mu gacerere ko ari bwo bwoheza bukazobazwa ikibazo cyose coshikira Rabine n'abagenzi biwe
so tukamubaza n'igihe tumukeneye nkeneye iyo zimanga naho ninde azobibaza ibyo byose rero jyewe ugeze uno munsi ufata ko nabije ko bujejwe ubutungane nawe nyine ugezesa niba amaze ku bintu bya Rabine ntamenyeshire mu ngirongo abaze ikibazo ati umuntu ashobora kumara imyaka iminsi 70 gute atarashyira imbere y'ubutungane hanyuma na leta y'u Burundi nayo nyine ubwayo irafite icyo bibazo pe fatwa ya Rabine bene ujejwe iperereza mu Cibitoke nayo nyine umutoreze rwose cyane kandi mushimiye kabisa atanga umuco.
Tubibutse ko Niyukuri Dieudonné azwi ku izina rya Rabine n'abagenzi biwe bahagaritswe ku wa 18 Myandagaro muri komine ya Kirundo ku mutego bari batezwe n'ubuzwi ku izina rya Alexis Hajayandi bivugwa ko yoba akorana iperereza ry'u Burundi.
Urakoze Pacifique Nkeshimana imidogo ni myinshi mu banyagihugu mu gisagara cya Bujumbura kubera ikena ry'igitoro. ngo kuyunguruza bisigaye bigoye cyane ku buryo abanyagihugu benshi basigaye bagenda n'amaguru. Ibi ngo bikaba bibatangaza cyane, mbere bikababaza ingene umukuru w'igihugu avuga ko igitoro gihari kandi cyuzuye ariko ntagire igihinduka. Basaba ababijejwe ko bogerageza bagatora umuti icyo kibazo. Reka makuru tuyabaze mugenzi wacu Julienne Muzinga.
Nkuko bishikizwa n'abo banyagihugu ngo bararambiye cyane no kugenda n'amaguru, bavuga ko mu gisagara hagati atamodoka n'imwe yarangwa, uretse abantu benshi baba batonze imirongo arizo barindiriye, nabo bigeraho bakarambirwa, bamwe bagahitamo kwigendera n'amaguru.
Iyo ngurubanga mu gisagara cya Bujumbura n'ibyo byakoranye ngo abanyagihugu benshi bahitamo gutaha n'amaguru. Reka muri iyo minsi nzi ko twumvise umukuru w'igihugu yari yavuze yuko igitoro cyabonye ikirenge n'amasitasiyo hose kajya kubitora, kandi byari byagenze gutyo. Imirongo iguma ari imirongo muri vire, haba nk'iyi turavugana nta n'imodoka nini ihari. Abanyagihugu benshi cyane barumva ukuntu biyunguruza, bamwe bamwe bari kubafata ingingo yo kugenda n'amaguru, yaba anagenda imwe bari kubataha n'amaguru. Tuba muri vire urumva ko kuva muri vire ukajya mu cyumba hariya mvakame ngo benshi bagenda itigiti bagahitamo kugenda n'amaguru, turababuze ukungene biyunguruza.
Basaba ababijejwe ko bokora ibishoboka bagatorera inyishu iki kibazo kikava mu nzira.
Turasaba ababijejwe ko bogerageza bakazanisha ikibazo cyane cyane umukuru w'igihugu yama yavuze yuko mu gitoro ngo bihari, bakegeze bazane igitoro hanyuma abanyagihugu baronke ukungene biyunguruza. Tukasaba dushimitse yuko urumva iki kibazo kimaze igihe kinini kivugwa ngaha mu gisagara cya Bujumbura, cyangwa se kuvuga mu gisagara cya Bujumbura gusa, kivuga mu gihugu cyose cy'ukine b'igitoro. Tukabanza habuze iki kugira iki kibazo kive mu nzi? Ni ukuri nuko abanyagihugu turarushye turarushye. Basaba bigeze urumva yuko bogerageza bakikubita agashyi bakumvira ikigo ngo abanyagihugu barongoye yuko barushye n'ukuguma bagenda n'amaguru.
Mu ruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe twarondeye kuri telefone buramatari w'intara ya Bujumbura kugira ngo agire icyo ashikirije kuri imyidogo y'aba banyagihugu. Turamukena.
Inzamba.
Ingengo leta yafashe yo kurihisha amande y'ibihumbi bitanu by'amafaranga y'amarundi uko wese aje kuhagarika aho bitagenewe ngo iraguye gushira mu ngiro atangingo zimerekeza zifashwe. Ibyo bivugwa na Abdul Kasimu aromboye umugambwe ipegezwa mibanga wemewe n'ubutegetsi bw'igitega. Mu byo asaba ngo nuko hobanza hakubakwa utuzu twa sugumwe rusangi hirya no hino mu gihugu kugira ngo abanyagihugu ntibagwe mu mporero kubera iyo ngingo. Dutega amatwi Abdul Kasimu akaba yavuze kuri uyu wa kane kuri Radio Bonesha FM.
Icyo ngingo ngayo ni nziza kuko ni kugira ngo habe isuku mu gihugu, turwanye indwara ziterwa ni kubura isuku n'isuku rike, ariko ishyirwa mu ngiro ryayo riragoye kubera ko nkijyanye no kwihagarika usanga ubwo buzu bwa sugumwe butahari ku mabarabara. Ku mabarabara nta buzu bwa sugumwe buhari, naho hova mu bisagara haba mu bisagara ku bitiro by'amabisi bwa sugumwe nta buhari. Ufashe ingendo zirezire kujya hagati mu ntara ntawe uzosanga ubwo buzu bwa sugumwe. Ni ukuvuga rero yuko iyo ngingo kuri icyo ruhande iragoye gushyira mu ngiro. Abayishyira mu ngiro ntibaboneka neza ingene bazobishyira mu ngiro. Ni ukuvuga yuko ushobora kuzosanga iyo ngingo igiyemo ibiturire ukazosanga kumbure ya mande babaca ntashoboye gushika no mu kigega cya leta, kumbure babandi bariko barabafasha abo bantu baciye bumvikana barayagabura hanyuma umwe agatwara gwiwe undi agatwara gwiwe. Ni ukuvuga rero twibaza yuko abatwara buraba ingene irya ngingo ijya mu ngiro. Ugarutse ku ruhande w'irya munyagihugu nta kosa rihari kuko kugira ha musanzwe habikosa nuko haba hariho icyo umuntu icyatuma atagwa atagwa mu ikosa. Rero twibaza yuko rero vuba na bwango ababyejwe intwaro abategetsi batandukanye boraba ingene iyo ngingo ishyirwa mu ngiro ku neza y'abanyagihugu bose.
Mbere yo gusozera no makuru gikorwa cyo gushaka gutahukana kuvuye impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania kirabandanya. Ku wa gatatu mu ikambi ya Nduta harabaye inama yahuje urongoye ikambi ya Nduta ubuserukira sere n'abaserukira iyo kambi bamenyesheje ko hagiye gutangura igikorwa cyo gutahukana ku bwinshi impunzi. Abaserukira impunzi babona ko ari agahotoro kadasanzwe, bagasaba leta ya Tanzania guhagarika ibyo bintu. Inkuru ya Jean George Kibogo.
Kuko makuru ava muri bamwe mu maserukira impunzi zari zitavye iyo nama bitumenyesha ngo abategetsi bamenyesheje ko hagiye gutangura gutahukanwa impunzi mu minsi iri imbere ku bwinshi. Ayo makuru akavuga ko abaserukira impunzi babajije ingene ico gihugu giteguwe kugira ngo nabo baze babishikirize abo baserukira atanyishu ubabahaye, bakabona ko ivyo bintu biriko birakogwa byo gushaka gutahukana izo mpunzi atamuco birimwo.
Tuwaza kutina nebega mzo zihungwa kuti mwede buriki tuwancha tuja kumgira kwa tuseruki hanyishu igeze baduha mgalo maratupi uko magie ku shira mungu ufu tituwazili yungu vizo genda kute kuko tituwazili yungu vizo yomba ha makuru na maki ya turisi.
Izo mpunzi z'abarundi zo mu ikambi y'Induta zivuga ko bitewe bitebuke zizotaka ubutungane mpuzamakungu kugira ngo bushire urubanza igihugu cya Tanzania kiriko kirahonyanga amategeko mpuzamakungu akingira impunzi kandi carayateyeko igikumu.
Dushobora kwitwara mu masezerano mpuzamakungu twitwarira iyi leta ikwerenga ku masezerano yasinye yonyene ari gukingira impunzi. Iyo tuje mu Burundi ibyo twarabisiguye kuva kera banasi kubyumva mu Burundi ntituriyo yasanze bisiyo tuje ngo tuba tugira kuva mu 2017 baducikaho ducurandura nta muntu n'umwe wakira izo banasi kubyumva nta kundi turateze umutwe nta kurikira ubwira.
Mwamenya ko iyo nama iri mu rukurikirane rw'amanama menshi ishyirahamwe HCR na leta ya Tanzania bama bagize kugira ngo bahimirize impunzi ziri mu cyo gihugu ngo zitahuke ku gushaka kwabo atari uko zigatahukanwa ku nguvu.
Urakoze Jean George Kibogo yanugaje dusozera no makuru nk'abashimiye n'izi mpese mpese yombi gashimira na bagenzi anje undi wese w'igiciwe bamfashe kuyaturukaniriza mugire aho muba mubahwe banyu mu byanyu na gahwana.